I've lost a lot and learned a lot. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ubu ni saa moya n'igice I Bujumbura mu Burundi n'I Kigali mu Rwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Turi kuwa kabiri tariki ya 19 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2015. Hano muri studio 17 Washington DC muri kumwe nanjye Edith Rwema.
In the interest of stability in the country, in the interest of moving Burundi forward and not allowing Burundi to go backward, we have encouraged that the president not pursue a third term.
Uwoni Linda Thomas Greenfield, ministri wungirije w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe Afrika, avuga ku bibera mu gihugu cy'u Burundi. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayigarukaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wanje Fidel Niyongabo. Mwiriwe Fidel.
Mwiriwe Edi. Mwiriwe namwe nshuti muduteze amatwi. Amakuru tubashikiriza, intumwa y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Said Djinnit yabonanye uno munsi na perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza. Mu ijambo yashikirije abamenyeshamakuru inyuma yaho, yasubiye kumenyesha ko urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu rujejwe kubahiriza umutekano ku isi rwasubiye kwiyamiriza igeragezwa ryo gutembagaza leta n'akamaro k'ibiganiro hagati y'abanyepolitike bigenewe gutuma haba amatora yigenga kandi atagira utunenge. Said Djinnit abandanya kuvugana n'impande zitandukanye mu mugambi wo gusubira gutuma kwiganira hagati y'abanyepolitike mu buryo bwihuta bushoboka. Azocira ku mayange ejo kwa gatatu urwego rw'ishyirahamwe ONU rujeje kubahiriza umutekano ku isi n'abamenyeshamakuru ku byerekeye urugendo rw'iwe mu Burundi n'abo babonanye. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon atangaza ko afise imigambi kugendera ku munsi wa kane ikibanza kirimwe amahinguriro kiri mu buraruko bw'igice kiziririjwemo abasirikare gitandukanya ibihugu bya Korea ya Ruguru na Korea y'Epfo. Urugendo rwa Ban Ki-moon rwo kugendera murantunga ukugendera icyo kibanza kwa Ban Ki-moon, ikibanza cyitwa Kaesong Industrial Complex, ruzoba rubaye rwa mbere mu kiringo cy'imyaka 20 umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu azobagize muri Korea ya Ruguru. Mu gutangaza urugendo rwiwe muri icyo kibanza no munsi wa kabiri, Ban Ki-moon yavuze ko icyo kibanza cya Kaesong Industrial Complex ari akarorero k'ibigirira akamaro Korea ya Ruguru na Korea y'Epfo. Ban Ki-moon yatangaje ko azokora ibishoboka byose kugira aterere kubijanye no gutuma imigenderanire hagati ya Korea ya Ruguru na Korea y'Epfo imera neza kurushiriza. Abagwanyi b'abashite bakoraniye uno munsi wa kabiri hanze y'igisagara cya Ramadi mu gihugu cya Iraq imbere y'ibishobora kuba igitero cyo kugerageza gusubira kwigarurira uwo mugwa mukuru w'intara ya Anbar uri mu minwe y'abagwanyi b'umugwi Islamic State. Igikorwa kiriko kigirwa hamwe n'inteko z'igihugu cya Iraq ni kizoba nk'igikorwa cyagizwe mu kwezi guheze mu gufata igisagara cya Tikrit. Icyo gikorwa cyarahagaritse umugwi Islamic State wari gutera ugana ku mugwa mukuru wa Iraq Baghdad uvuye mu buraruko. Muri iki gihe icyo gikorwa kigenewe gutuma umugwi Islamic State udatera uja mu burengero bw'igihugu. Ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bw'igihugu cya Iraq bwasohoye amasanamu ya video uno munsi wa kabiri yerekana igikorwa cyo gutabara abasirikare 28 bari bafashwe n'umugwi Islamic State mu gisagara cya Ramadi mu minsi itari mike y'ingwano yatumye inteko z'igihugu cya Iraq zihunga, bituma umushikiranganji wa mbere wa Iraq Haider al-Abadi asaba gufashwa n'abagwanyi b'abashite. Presidensi ya Amerika yatangaje ejo kuwa mbere ko Perezida Barack Obama aguma ahabwa amakuru ya nyuma ku kugena ibintu byifashe muri Iraq.
Arakoze cyane Fidel Niyongabo kuri ayo makuru magufi avugwa hirya no hino ku isi atugejejeho. Iyi gahunda radio yacu tuyibagezaho buri munsi kuri radio Inshuti ya Bose FM 48.3, ku Ijwi rya Amerika FM 104.3 I Kigali. Mu Burundi twumvikanira kuri FM 94.9 na FM 95.2. Tubamenyeshe kandi ko ubu twakira ubutumwa kuri WhatsApp Numero yacu ni 001 202 4441 3. Mufite ibitekerezo, ibyiyumviro, amakuru cyangwa se amafoto yaho mutuye hose, mwajya mutwandikira mukabiye tugezaho kuri iyo numero. Nongere mbibutse ni 001 202 4441 3. Ikaze mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane twibanda ku gihugu cy'u Burundi. Mu Burundi imyigaragambyo y'abantu badashaka ko Perezida Pierre Nkurunziza yongera kwiyamamariza indi manda ikomeje kuvugwa mu bice bimwe na bimwe by'umurwa mukuru Bujumbura. Imyigaragambyo yabaye muri rusange uyu munsi, yabaye Musaga, Ngagara, Nyakabiga, Mutakura na Cibitoki. Ikigaragara kuri iyo myigaragambyo nuko abasirikare aribo bagenzura umutekano w'abigaragambya, bitandukanye no mu minsi yashize aho abapolisi aribo bagenzuraga umutekano mu mujyi wa Bujumbura. Mugenzi wacu Frederick Nkundikije yavuganye mu kanya n'umunyamakuru Haidala Hakizimana w'Ijwi ry'Amerika mu ishami ry'Igiswahili, maze amubwira uko byari byifashe uyu munsi i Bujumbura.
Imyirikano rero kuno munsi naho nyene yabaye mu makaritsiye nka Ngagara, Cibitoke, Mutakura, Musaga hamwe no mu Kinindo. Kuva ku munsi w'ejo igisirikare nico kibonekeza cyane gusumbya uko abapolisi bahora bibonekeza mu gihe rya kudeta itari bwabe. Kuva ejo n'uno munsi rero abasirikare niyo babonetse benshi bagerageza gusubiza inyuma abo bari mu myerekano. Dufate karo nko muri Cibitoke, muri kasi ya Cibitoke, imyerekano yabereye ku ibarabara ryitiriwe uwa gatatu Nyakanga, ibarabara rica hagati ya kasi ya Cibitoke na Mutakura kubazi i Bujumbura. Abari mu myerekano bashaka kubuza abantu baja mu mirimo yabo hagati mu gisagara ca Bujumbura, ariko abasirikare ntibashoboye kubibemerera. Ikindi nababwira muri ako gace nyene, amabisi yamwe yunguruza abantu bwa mbere atwaye abantu muri amakarasi ya Cibitoke na Mutakura yagarukira ahantu bita kuri La Citadelle. Ni ahantu hari ikibanza abantu bahuriramo, ariko mu nyuma yashoboye gushika ku gipolisi kuri metodeofisiye de la polisi. Ni ahantu
abakozi bashoboye kuja ku mirimo yabo. Rero
muri ako gace abakozi mu nyuma bashoboye kuja ku mirimo, kuko murumvise ko nabwiye ko igisirikare kitabemereye kubuza abantu kuja mu mirimo. No mu Ngagara kandi iyo myiyerekano yabaye nkiri ngaho muri ako gace nyene, nk'imodoka zava mu Cyaramani kazimwe iri muri ako gace kuraruko mu Cyarama canke mu ntara ya Bubanza, amabisi azanye abantu yageraho bita kuri Dorusare ni mu ntango ya komine Kinama. No mu Ngagara kandi habaye umubiri munini w'abagira imyerekano bazunguruka mu mabarabara y'iyo kartie.
Arakoze cyane Haidala Hakizimana, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu ishami ry'Igiswahili, watugejejeho uko ibintu byari byifashe i Bujumbura uyu munsi. Hagati aho, intumwa zigizwe n'abakuru b'ibihugu ba Tanzania, Kenya, Uganda na Afurika y'Epfo barateganya kujya mu Burundi kuvugana na Perezida Petero Nkurunziza ku kibazo cy'umutekano mu gihugu. Urugendo rw'abo bayobozi mu Burundi rwemerejwe ejo i Rwanda muri Angola, aho inama mpuzamahanga ku karere k'ibiyaga bigari yateraniye. Iyo nama yafashe umwanzuro w'uko amatora ya perezida w'igihugu yo mu Burundi yasubikwa. Iki kibazo cy'u Burundi kandi cyagombaga kuvugirwa mu nama yari yabereye i Dar es Salaam muri Tanzania mu cyumweru gishize. Iyo nama isa nk'itarabaye kuko hajemo ikibazo cya kudeta yakozwe mu Burundi ariko ikaburizwamo. Umwe mu bayobozi bakuru bo muri Amerika yasabye abayobozi b'akarere ka Afurika gushakira umuti ikibazo cy'u Burundi. Fidele Niyongabo adufitiye inkuru irambuye.
Umutegetsi akomeye wo mu bushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Amerika yasavye abategetsi b'ibihugu vya Afrika gukoresha inama y'abakuru b'ibihugu vyo mu karere kwihweza ibibazo biri mu Burundi, aho ingingo ya Perezida Pierre Nkurunziza yo kurondera ikindi kiringo kigira gatatu vyatumye haba imyiyerekano mu kiringo c'indwi zitari nke n'igeragezwa rya kudeta. Linda Thomas Greenfield icegera cy'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika ku bibazo vyerekeye akarere ka Afrika yatangaje ko uruhagarara mu Burundi rufatiye ku kwishura bikomeye ku ngingo ya prezida w'u Burundi yo kurondera ikiringo kigira gatatu
in the interest of stability in the country in the interest of moving Burundi
kuneza y'umutekano mu gihugu no kuneza yo gutuma igihugu cy'u Burundi gitera kije imbere kutarekurira u Burundi gusubira inyuma twasavye ko prezida atarondera ikindi kiringo cya gatatu
president not pursue a third term.
Mu kiganiro n'ijwi rya Amerika Linda Thomas Greenfield yatangaje ko we n'abandi bategetsi bari mu nama y'ibihugu bigize ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu karere ko mu buseruko bwa Afrika muri Tanzania mu ndwi iheze bari bafise imigambi yo gushikiriza ayo makenga prezida w'u Burundi amenyesha ko yamara prezida w'u Burundi yavuye giturumbuka muri iyo nama ku munsi wa gatatu w'indwi iheze inyuma y'uko atangajwe igeragezwa rya kudeta Icegera cy'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika ku bibazo vyerekeye akarere ka Afrika Linda Thomas Greenfield yavuze ko yizeye ko ico kibazo kizokwihwezwa n'ikoraniro ry'ibihugu 12 ku vyerekeye akarere k'ibiyaga binini mu gihugu ca Angola.
It is important that the region play a role. It is important that the
irakenewe cyane ko akarere kagira uruhara irakenewe cyane ko akarere kaje imbere y'abandi ndemera ko abategetsi bo mu karere bashobora kugondoza prezida. Linda Thomas Greenfield yatangaje ko yemera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriko zikora ibishoboka byose kugira ibyiyumviro byazo abantu babyumve.
Arakoze cyane Fideli Niyongabo kuri iyo nkuru tukivuga ku bibera mu Burundi. Frederic Nkundikije yavuganye n'abanyapolitike batandukanye mu Burundi barimo n'umuhanga mu bya politike yatangiranye na Maitre Isidore Rufyikire.
Igihe cyo kukubwira nuko ndateye ubwoba kubona rero aho ibintu bigeze mu by'ukuri umukuru w'igihugu afise ingabo z'igihugu afise igisirikare aganza afise igipolisi aganza bihembwa na leta mugabo bimushimishe ukabona yuko bariko bamaze igihe bariko bambika interahamwe imbonerakure babambika impuzu z'igisoda impuzu z'igipolisi bakaja no mu bagwana urumvise ko hari iminsi bana babona
mushingana Isidore hariho abashingana twayazeje ubundi bijunja bavuga ko ikibazo gikomeye mu Burundi cyane rwose ari uko abarundi batavugana ukuri baguma babeshanya bakaba bavuga ko mu gihe umuntu akoze ivyaha akwiye kuvyagirwa ugwe nyene kugatwe kiwe gufatira mu kivungi navyo nyene akaba atari ibintu byiza abashingana bijunja boshira imbere aho muhavuga kwiki
aho ndahavuga ko ikintu kinini kuko watunze urutoke ahari ingorane inkomoko y'ingorane turimwo ngaha mu Burundi kuva 1993 mu by'ukuri urabona mu Burundi hama uko byategekanijwe kuva mu iyo myaka cyane cyane kuva mu mwaka ya 1994 byarategekanijwe mu gihe yashyirwa no mu ibyiza shingiro bigiye muri akorde arusha yuko ubwoko bw'abahutu n'abatutsi basangizwa ubutegetsi kugira ngo ntihagire n'umwe ubwoko nawo bwitwaza ngo bishwe n'ubundi kubera bwiganje bwonyine mu butegetsi.
Hari ikibazo uri kuravuga cyane rwose ku kwitiranya ibintu muri ko muragira kampanye mushyantahe Gaston Sidimwo amwakihe umutekano wanyu umeze gute?
Twebwe turiko turagira kampanye kuko nibyo amategeko aturekurira kandi naho bigoye turaca tugasiga kampanye tukabona n'ubuhinga bwo kwigira iyo kampanye. Birababaje uyo mushingamanza nibaza ko yovuga ibyiwe ntabyivuge by'umugambi w'abandi kandi akaba uno munsi ari mu bazo kwitoza. Iyo raba ibyo ariko arakora ntabirabe iby'umugambi ngo uri mukwa kwa CNDD-FDD narabe abari mukwaha iwe twebwe twashaka kumenyesha abarundi n'amakungu ko umugambi wa senayitona wigenga ari umugambwe ata mugambwe n'umwe ushobora kwihomekako. Twebwe rero si ubwa mbere tuja muri leta muri fd utwari muri leta muri CNDD-FDD muri leta ejo tuzotwara leta. Iyo rero ariko avuga gutyo nasubire guhenda abarundi n'amakungu twaramwumvise igihe yaza gushinga urubanza muri EAC avuga abwira abarundi n'amakungu ko ingingo ya 11 ire ivuga ibi n'ibi n'ibi kandi atari byo. Tumusabe yuko yovuga ibyiza ntavuge iby'umugambi wundi. Twebwe turiko dukora iby'umugambi wa Skanaipon nawe nakore ijya akaba yashimye kujya mu mugambi uca nk'uwundi yakunze uyu canke uwundi iyo turekere ibyacu agakora ibyiza.
bakunzi b'ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ryongeye ibiganiro mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu gitondo uretse programu itangira kuva isa 11 n'igice, twongeye amakuru isa 12, isa moya n'isa 2 mu gitondo. Ku gicamunsi ijwi rya Amerika ribagezaho amakuru isa 10, isa 11 na isa 12. Amakuru n'ibiganiro bizibanda cyane ku Burundi. Ni ku ijwi rya Amerika kuwa mbere kugera kuwa gatanu.
Samoya ni minota 45 z'umugoroba i Bujumbura mu Burundi, ni Kigali mu Rwanda. Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe nanjye Dirwema uyoboye ibiganiro byo kuri uyu mugoroba. Intumwa z'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu Burundi zandikiye Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu Burundi zumvikanisha impungenge zazo nyuma y'igitero cyakoreshejwemo imbunda kibasiye ibiro by'ambasade yayo. Intumwa z'uwo muryango zibutsa guverinoma y'u Burundi ku nshingano mpuzamahanga zishingiye ku masezerano y'i Vienne muri Autriche. Ayo masezerano ateganya ko umutekano w'abahagarariye ibihugu by'amahanga kimwe n'ibiro byabo bigomba kwitabwaho na guverinoma ibacumbikiye. Hagati aho abayobozi b'amaradiyo yigenga mu Burundi kugeza ubu ngo ntibarashobora kuyasura nyuma y'uko amwe afunzwe andi agatwikwa. Ibi byemejwe na Bwana Innocent Muhozi, umuyobozi wa radio na televiziyo Renaissance, wavuze ko yagerageje ariko akazitirwa n'abapolisi gusura inyubako. Ibi yabivuze mu kiganiro giranye na radio ijwi rya Amerika abinyujije mu munyamakuru wacu Fidel Niyonga.
Regasivyo uno munsi gusa kuva badutera bagatera radio RPA, bagatera radio Bonesha, radio Isanganiro, bacye bashyiraho abapolisi batubuza ijoro n'umutaga, batubuza kwinjira aho dukorera. Hari hazi iminsi itatu rero umuhanuzi mu byo kumenyesha amakuru umukuru w'igihugu yiyamirije abakoze ibyo bitero naho bari abapolisi ba leta byabonetse, yabyiyamirije avuga ko aravuga ko dushobora gusubira gukorera aho twahora dukorera. Hanyuma ejo ndajya ku biro ndashitse ndabibwira abapolisi bahari, bambwira bati twebwe nta ruhusha turahabwa n'abadukurira baturindise ngaha, batireka tubaze. Ndarindira hanyuma birateba cyane ko nifite ibindi nkora ndajya kubikora. Uno munsi mu gitondo nsubira ndajyayo nko mu masaha 3 n'igice mu gitondo, babandi dija kwa kundi nyine turarondera uyo abakurira. Uyo bakurira acavuga ati nagende azanira urupapuro rw'ubushikiranganji bwo mu bushikiranganji bw'umutekano rumo uruhusha rwo kwinjira, bisigura yuko haba iwacu muri Renaissance, haba muri Europe, muri Sangano n'iki, kugira twebwe beneho twinjireyo duteza kubanza kuronka uruhusha rw'ubushikiranganji bw'umutekano mu gihugu. Ibyo bintu n'igitangaza kitari bwaboneke muri kino gihugu.
None mubona kubiberekeye n'ibyerekeye abafise mwuga gutangaza amakuru bigenga, umuntu afatiye kugena ibintu byifashe muri iki gihe mu Burundi, nikihe mubona mu gikenewe gukogwa, nikihe muzokora kugira ngo mubandanye umwuga wanyu naho hari zo nzitizi zose, hari uburyo mubona muzoshobora kubivamwo?
Erega burya ikintu cyose kiragoye gukora mu gihugu yo leta itagishaka, kuko ikiboneka n'uko leta itabishaka. Leta itabishatse rero urumva biragoye kubikora. Twe twashaka gukorera ku mugaragaro tutarinze kwihisha, n'ubwo nico cyo kuba tugerageza gukora. Mugabo sina twebwe twenyine twigenga dusanzwe dukorera ngaha, abamenyeshamakuru mpuzamakungu batanguye kuzitirwa kujya ariko harabera imyirukano. Uno munsi byashikiye nk'abamenyeshamakuru b'ibinyeshamakuru bine bitanu byo mu makungu babujijwe kujya kuraba ariko harabera imyirukano. Ni ibintu bikorera mu Burundi rero birateye ubwoba cyane, kuko kubona abantu babuzwa kuronka amakuru cyangwa kurondera amakuru ni ibintu bikunda kuba mu bihugu bigira bibe mu ibara. Ntituzi neza rero ko muri iki gihugu leta yacyo biri kuyategura gukora ibara, kuko ntidutegera neza ibyo bintu icyo bigamije namba. Ni kuki babuza abantu kujya kurondera amakuru no kuyashyikiriza? Ibyo bintu ni ibintu biteye ubwoba cyane birenze urugero, twebwe kuba dutera amakenga. Ikibazo rero cyo kuvuga ngo tuzashobora gukora byari tuko turakora iki, bewe ukora iki mu bintu nk'ibyo? Leta ivuga ati sinshaka gukora, ukora iki? Washobora ujya kurwana na leta. Siyo nzira turimo gushika ubu, ukorera mu kinyegero. Siyo nzira turimo gushika ubu, ariko iryo teka ryacu ntihagire uwizera yuko tuzoriheba.
Muri rusange mubona ibintu byifashe gute uno munsi ngaho i Bujumbura?
muri rusange byifashe nkuko bisanzwe byifashe abantu baragira imyerekano mu makomune yabo abantu bavuga bati twebwe cyaduhagurukije n'ikiraba mu nzira n'idusira kwicara hasi kitavuye mu nzira mbwa ikindi cyabonetse nuko mu gisagara hagati hariho urujya n'uruza kurusha mu minsi iheze ibyo biraboneka naho ibihuha nabyo byabaye byabiko birarenga urugero mu gisagara ujya wumva igihuha iki ukumva ikindi kiriya abantu kanuko baracana ko batahavuba vuba ibintu biri muri kino gihugu uno munsi birateye agahinda kandi birateye ubwoba cyane ibintu nibishobora kubandanya bimeze gutya igihugu kiriko kirajya mu manga biraboneka ushaka kubiraba wese arabibona ibintu bisigaye bikorwa muri iki gihugu biragoye gutegera n'uwogerageza sinzi ko iyo bitegera aho yose ubuhinga bungana gute.
Arakoze cyane Innocent Muhozi, umuyobozi wa Radio Televiziyo Renaissance, ni mu kiganiro giranye na mugenzi wanjye Fidel Niyongabo. Umubare w'impunzi z'abarundi ziri mu Rwanda zagiye zijya kuba mu miryango y'abanyarwanda cyangwa se izagiye zikodeshereza amazu ngo ugiye kumenyekana. Ibi byatangajwe na Minisitiri wo gucyura impunzi Serafina Mukantabana ari kumwe n'uhagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi mu Rwanda mu kiganiro bahaye itangazamakuru. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Assumpta Kaboyi i Kigali mu Rwanda.
Impunzi z'abarundi zizwi umubare nizitira mu nkambi zikabarurwa ariko iziza mu miryango y'abanyarwanda gusaba amacumbi cyangwa izifite ziza zihitira mu mahoteli cyangwa zikikodeshereza amazu kugeza ubu ntiziramenyekana umubare wazo. Ariko ministre wo gucyura impunzi ari kumwe n'uhagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR bavuze ko mu minsi ya vuba impunzi z'abarundi zahungiye hirya no hino mu gihugu ariko zitagiye kuba mu nkambi zigiye gutangirwa kubarura. Ministre Mukantabana arasobanura uko bizakorwa.
Ukuvuga ngo muri buri mudugudu barandika abarundi bose bahari bashaka kwidekarara nk'impunzi, bamaze kwiyandika ubwo tuzabona raporo ya buri district igaragaza umubare w'abarundi bahungiye muri buri district. Noneho duhereye kuri uwo mubare niho tuzagena ahantu haboroheye bashobora guhurizwa kugira ngo baze babarurwe ku buryo dukoresha igikumwe mu rwego rwo kugira ngo tumenye yuko uje kwibaruza atari umunyarwanda waje wenda ufite identite n'ahandi cyangwa se hadashobora kujya ubibaruza inshuro ebyiri.
Ministre w'ucyura impunzi mu Rwanda yavuze ko mu mpunzi z'abazabaruwe zigaragaza ko zitishoboye zizagenerwa uko zafashwa ngo nubwo zizaba zitari mu nkambi, ariko ngo umubare munini uzerekana ubushake bwo gufashwa uzasabwa kujya mu nkambi. Kugeza impunzi ziri mu nkambi hari zigaragaza ingaruka z'imirire mibi. Ministre Mukantabana Serafina avuga ko ahubwo aho bagereye mu Rwanda impunzi z'abarundi ngo batangiye gukira ngo kuko hari bamwe ngo baje bagaragaza imirire mibi.
Harabaje rero bigaragara ko rwose bafite icyo kibazo. Ikindi ngira ngo hari n'icyo tutakwirengagiza nuko nabo harabaje bagerwaho n'ibazo by'inzara ku buryo baje bafite ibyo bibazo, ariko aho bagereye mu Rwanda dufite icyo twakwita mu gifaransa nutrition thérapeutique. Ibyo ngibyo birahari, ibigo bivura abana bwaki, ibyo bishobora kubafasha gukira iyo bwaki vuba ari bwaki ikabije cyangwa se idakabije. Ibyo byose izo ngamba zarafashwa.
Usibye ibiribwa bidahagije bihabwa impunzi, impunzi zakunze no kwinubira ko ibyo zihabwa bitajya bihinduka kenshi bikananira abageze mu zabukuru ndetse n'abakiri bato. Mu nkambi zisanzwe z'impunzi mu Rwanda impunzi zatangiye guhabwa amafaranga zikigurira ibyo zishaka. Gusa mu nkambi ya Mahama iri mu ntara y'Iburasirazuba ari nayo icumbikiye umubare munini w'impunzi z'abarundi ngo biracyagoranye kuko nta soko riharangwa. Ubu ni Bwana Azam Zabe uhagarariye HCR mu Rwanda.
The World Food Program Organization is providing cash instead of food like in Gihembe or in Kigeme. They are providing cash, then they let refugees decide what they would like to buy. But it means there has to be a market in the proximity. Unfortunately, in Mahama, there is no market in the proximity. But I take your point, and we will be in the coming days discussing how to overcome this challenge.
Aragira ati mu Rwanda ishami rishinzwe ibiribwa ku isi PAM ryashyizeho uburyo bwo gutanga amafaranga yo gutanga ibiribwa. Aha ni nko mu nkambi za Gihembe na Kigeme, itanga amafaranga impunzi zikagura icyo zifuza, ariko ibi bisaba ko haba hari isoko aho hafi. Gusa siko bimeze hafi inkambi ya Mahama kuko nta soko riri muri ako gace. Gusa ikibazo ndacyumvise, tugiye kureba uko twagikemura. Minisitiri Mukantabana yavuze ko nta kibazo cy'icyorezo cy'indwara kiri mu nkambi y'impunzi z'Abarundi, gusibye indwara zisanzwe zivurwa zigakira nka malaria n'izindi. Ministre kandi yavuze ko mu mpunzi zabaruwe kugeza ubu nta n'imwe yari yasubira mu Burundi. Mu Rwanda impunzi ziri mu nkambi zibarurwa zirarenga gato 2026. Ngo muri iyi minsi u Rwanda rwakira impunzi zigera ku 120 buri munsi, mu gihe mu minsi ishize hakirwaga izigera ku 1000. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Sambiri z'ijoro zirabura iminota 4 mu Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Nshuti mwari muduteze amatwi mukanya turasoza ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba, ariko mbere yuko dutandukana reka mugenzi wanjye Fidele Niyongabo agaruke yongera bibutse amwe mu makuru y'ingenzi avugwa hirya no hino.
Urakoze Edi. Intumwa y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Said Djinnit yabonanye uno munsi kuwa kabiri na perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza. Mu ijambo yashikirije abamenyesha makuru inyuma yaho, yasubiye kumenyesha ko urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu rujeje kubahiriza umutekano ku isi rwiyamirije igeragezwa ry'ubutembagaza leta n'akamaro k'ibiganiro hagati y'abanyepolitiki bigenewe gutuma haba amatora yigenga kandi atagira utunenge. Said Djinnit abandanya kuvugana n'impande zitandukanye mu mugambi wo gusubira gutuma ko ibiganiro hagati y'abanyepolitiki mu buryo bwihuta bushoboka. Azocira ku mayanga ejo ku munsi wa gatatu urwego rw'ishyirahamwe ONU rujejwe kubahiriza umutekano ku isi n'abamenyesha makuru ku vyerekeye urugendo rwiwe mu Burundi n'abo babonanye. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Ban Ki-moon atangaza ko afise imigambi yo kugendera ku munsi wa kane kibanza kirimwe amahinguriro kiri mu buraruko bw'igice kiziririjwemo abasirikare gitandukanya ibihugu vya Korea ya ruguru na Korea y'epfo. Urugendo rwa Ban Ki-moon ku kugendera ico kibanza cha Kaesong Industrial Complex ruzoba rubaye urwa mbere mu kiringo c'imyaka 20 umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU azoba agize muri Korea ya ruguru. Mu gutangaza urugendo rwiwe muri ico kibanza uno munsi kwa kabiri, Ban Ki-moon yavuze ku ico kibanza cha Kaesong Industrial Complex arakarorero kibigirira kamaro Korea ya ruguru na Korea y'epfo. Ban Ki-moon yatangaje ko azokora ibishoboka byose kugira agira intererano kubijanye no gutuma imigenderanire hagati ya Korea ya ruguru na Korea y'epfo imera neza kurushiriza. Abagwanyi b'abashit bakoraniye uno munsi kwa kabiri hanze y'igisagara cya Ramadi mu gihugu cya Iraq imbere y'ibishobora kuba igitero cyo kugerageza gusubira kwigarurira uwo mugabo mukuru w'intara ya Amba uri mu minwe y'abagwanyi b'umugwi Islamic State. Igikorwa kiriko kigirwa hamwe n'inteko za leta y'igihugu cya Iraq coba nk'igikorwa cyagizwe mu kwezi guheze mu gufata igisagara cya Tikrit. Icyo gikorwa cyahagaritse umugwi Islamic State wari kutera ugana ku mugwa mukuru wa Iraq Baghdad uvuye mu buraruko. Muri iki gihe icyo gikorwa kigenewe gutuma umugwi Islamic State udateruja mu burengero bw'igihugu. Ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bw'igihugu cya Iraq bwasohoye amasanamu ya video no munsi kuwa kabiri yerekana igikorwa cyo gutabara abasirikare 28 bari bafashwe n'umugwi Islamic State mu gisagara cya Ramadi mu minsi itari mike y'ingwano. Ingwano yatumye inteko z'igihugu cya Iraq zihunga bituma umushikiranganji wa mbere wa Iraq Haider al-Abadi asaba gufashwa n'abagwanyi b'abashiite. Presidensi ya Amerika yatangaje ejo kuwa mbere ko Perezida Barack Obama ari kakurikira ibibera muri Iraq.
Urakoze cyane Fidel Niyongabo, nshuti mwari muduteze amatwi. Aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Dushimire injiniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Kalala Alimasi wadufashije kwegeranya ibi biganiro. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema wayoboye ibiganiro bya none. Twongere duhure ejo mu gitondo saa 11:30. Mugire umugoroba mwiza.